Radio y Sudamérica. Radio y Sudamérica y un vicanera kuri FM janona kaneni chaita tuno kuri City Radio FM mnani mnani chaita tu ichoti abas murguanda. Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na mirongo 2 na 2 turabara mu gihe cyose turi kumwe kuri micro mu kumenaje Deniyonga ikigo Maison des Jeunes ki misagara cha Kigali cyahindutse inzu y'ugwaruka mu rubanza rw'abakobwa batanu bagirizwa ibyaha byo gukubita no gukomeretsa mu buryo buteye isoni mugenzi wabo bapfa umugabo.
Ikintu nasaba Leta y'u Rwanda kubahiriza amategeko bakazabakurikirana bakazabahana kwanduje igihugu babahana n'amategeko.
Uyo ni umunyagihugu mu gisagara cya Kigali yakurikiranye urwo rubanza. Idonido kuri izi nkuru mukanya muri hafi y'amaradiyo yanyu. Amara imbere yaho reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na bagenzi banje Orian Tangishaka na Thomas Kamirindi. Sendare mpana vyambuza makungu ihoraho CPI mu mvunyafunyo yemeje burundu ko umushikiriza manza wayo ashobora gukora iperereza ku vyaha vy'intambara n'ivyaha vy'agahomera bunwa bishobora kuba byarakozwe muri Afghanistan. Thomas Kamirindi duhi bindi kuri inkuru.
Abacamanza bahaye umushinjacyaha Fatou Bensouda ububasha bwo gukora amaperereza yimbitse kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu mu 2023. Aya maperereza ashobora gutuma asohora impapuro zishakisha abakekwaho ibyaha. Bensouda yasabye ubu bubasha urugereko rwa mbere rwa CPI mu 2017. Mu kwezi kwa kane 2019 uru rugereko rwaciye urubanza rwemeza ko izi anketi zidafitiye inyungu ubutabera. Umushinjacyaha yarajuriye none urugereko rwo hejuru rumuhaye ukuri. Ateganya gukora anketi ku batalibani n'indi mitwe y'inyeshyamba, abasirikare ba Leta ya Afghanistani, ingabo mpuzamahanga harimo n'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ashaka kandi amakuru ku byaha by'iyicarubozo byaba byarakozwe n'abakozi ba CIA, ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe kuneka mu mahanga. Ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri muri CPI, nyamara yaburijemo visa ya Fatou Bensouda mu kwezi kwa kane 2019 kubera anketi ashaka gukora muri Afghanistani. Afghanistani yo ni kimwe mu bihugu bigize CPI nubwo bwose itarinjiza mu mategeko yayo bwite amasezerano y'i Roma ashyiraho uru rukiko.
Urakoze Thomas. Abahinga mpuzamakungu basanga ikibazo cy'abagwayi bihahamuka n'abindwara zo mu mutwe ziterwa no kuba mu ntambara ikiringo kirekire ari ikibazo gikomeye muri Somalia. Urani Tangishaka no muri studio wodo bibindi kuri iyo nkuru.
Urakoze cyane Fidele. Ni nyuma y'imyaka 30 abanyesomaliya batari bake bagendana inkovu zitaboneka ku maso. Ibiro vyishira mu mpuzo makungu onibijejwe amagara y'abantu ku isi bivuga ko umwe mu banyesomaliya batatu bagendana ingwara bagendana n'ingaruka mbi z'intambara mu buryo bw'ubugwayi buva kuguhahamuka canke ingwara zo mu mutwe. Ivyo bitigira bikaba biri hejuru ugereranyije n'ibindi bihugu ugereranyije mu ntunga ugereranyije n'ibindi bihugu bifise ubutunzi buke na Somalia. Mu gihe biruko Somalia ifise amavuriro atanu yonyine y'ingwara zo mu mutwe hamwe n'abaganga bake cyane bakorera muri ico gisata. Rauda Abdullahi Olda umwe mu baganga ariko aragerageza kugira ico ahinduye muri ico gihugu n'umuganga akongera akaba yaratanguje ishirahamwe ry'abaganga b'ibibazo byo guhamuka n'ivyo mu mutwe batagira imbibe. Ni nyuma yaho yagiye uyu mwuga wo kuvura izo ngwara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagatahuka mu gihugu c'amavuko gutangura icyo gikorwa. Yamara yasanze ubuvuzi bw'ingwara zo mu mutwe ari igikorwa gikomeye cyane muri icyo gihugu kuruta uko yavyumvira. Udasanga ikibazo c'ubugwayi bwo mu mutwe kidakwiye kwihwezwa ku rwego rwo kuvura abantu kwa muganga byonyine. Avuga ko ari ikibazo gikwiye gushigwa ku rutonde rw'imigambi ya Leta kugira haboneke umutekano no ku mbuga za politiki. Ikindi kibazo gihari nuko hari ugukumira kugirwa ku bantu bafise izo ngwara mu kibano bigafata bigafata bagafatwa nkaho badakomeye mu mutwe. Ivyo rero bituma abantu benshi bataja kwivuza indwara zo guhahamuka n'indwara zo mu mutwe kubera abakekwa ko ari abantu badakomeye mu mutwe. Udavuga ko ibibazo abona mu gihugu ciwe mu buvuzi bw'indwara zo guhahamuka n'indwara zo mu mutwe bishobora gufasha ibindi bihugu byaciye mu ntambara mu kwerekana ko amagara yo mu mutwe akwiye gukurikiranura hafi mu buryo bwo kugarukana amahoro mu bihugu.
Ayo yana makuru 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 yo hirya no hino ku isi twari tubafitiye muri aka kanya radio kiryaga binini. Ikigali mu Rwanda haravuga urubanza rw'abakobwa batanu n'umuhungu umwe bagirizwa ivyaha vyo gukubita no gukomeretsa mugenzi wabo bapfa umugabo. Makuru avuga ko hoba barakomerekeje umukobwa mugenzi wabo gushikaho bamwonona muri bimwe mu bice vy'irondoka. Umucamanza yavuze ko kubera uburemere bw'ivyaha bakurikiranwa ko ataburanisha ugo rubanza igihe biboneka ko harimwo abadafise ababunganira kandi bifuza kubagira. Ikigali ni inkuru tubaza mugenzi wacu Eric Bagire ubusa.
Ibyabaye nagahoma munwa. Ijano njewe namufatira mukobwa. Uko yababaje icyurupfu njewe cyangwa na wewe bakamwishura akabona ko amuteye ubusembwa namba atabona urwabira babaje.
Turi mu murenge wa Kimisagara hazwi nko kuri Maison de Jeune Inyarugenge mu mujyi wa Kigali hakunze kwidagadura urubyiruko. Abantu ni uruvunga nzoka kandi bamwe bariye karungu.
Imamu twasize cyabonye uko yabikoze turi kujyana
mutumirwa. Barabiterwa n'abakobwa batanu barangajwe imbere n'uwitwa Zayina Namiro ndetse n'umusore umwe. Zayina na bagenzi be bakurikiranywe icyaha cyo gukubita bagakomeretsa umukobwa mugenzi wabo. Kimwe mu byumba binini n'ubusanzwe cyagenewe inama n'ubukwe kuri Maison de Jeune nicyo cyahindutse icyumba cy'urukiko maze kirakubita kiruzura abandi baguma hanze baje kumva urubanza. Abaregwa hafi ya bose byabonekaga ko bakomeye mu masura basuhuzanya n'inshuti n'abavandimwe bacishamo bagashyenga. Amakuru yatangiye gucicikana ahagana mu matariki ya 18 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka yemezaga ko aba bose batawe muri yombi bazira gukubita no gukomeretsa umukobwa mugenzi wabo. Umwe muri bapfa nawe umugabo w'umunyamahanga. Bivugwa ko umwe muri aba bakobwa yari afite umukunzi w'umuzungu ariko mugenzi we w'umukobwa yari inshuti ye yakadasohoka baza gusohokana mu mahanga agiye kumwereka uwo mukunzi w'umuzungu. Ngo byarangiye amuciye inyuma. Bikimara kumenyekana umwe mu baregwa ngo yateguye ibirori byo mu rugo atumira bagenzi be ariko bafite gahunda yo kujijishwa hohotewe kugira ngo bamugirire nabi. Bivuga ko umunsi bamuhohoteye babanje kumwogosha umusatsi bawufatanya n'umubiri baramukomeretsa bikomeye kugera naho bamwangiza imwe mu myanya y'ibanga. Mu cyumba cy'urukiko amarangamutima yahatuwe na hatuwe yari menshi. Abaregwa bose kandi ntibari bunganiwe. Abatunganiwe mu mategeko babwiye umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko batari baza amakuru y'uwagombye kubunganira kandi ko bifuza kuburana bafite umunyamategeko. Maitre Jean Rugiyo umwe mu banyamategeko bunganira ababurana muri uru rubanza yamenyesheje urukiko ko uwahohotewe batabasha kugera ku rukiko akimiriwe nabi. Yemeje ko uwahohotewe yarangije kuva mu bitaro. Umunyamategeko wunganira abaregera indishyi muri uru rubanza yabwiye urukiko ko abaregwa bamaze iminsi bazi ko bagomba kuburana. Yavuze ko kuba umunyamategeko wagombye kubunganira yabuze mu rukiko mu buryo butasobanutse ari uburyo abaregwa bahisemo bwo gutinza urubanza, agasanga abaregwa aribo bakurikiranywe bityo ko bagombye kwiburanira batunganiwe. Kubushinjacyaha nabwo intero yari imwe. Bwavuze ko baregwa n'ubwunganizi bamenyeshejwe urubanza kuva bagifatirwa mu cyuho kandi ko kuza kuburana bitabatunguye bugasaba ko bakwiburanira. Ariko umunyamategeko umwe mu bunganira abaregwa wari witabiriye iburanisha we yisunze ingingo z'amategeko yibukije urukiko ku itegeko nshinga rya Repubulika risumba yandi risobanura ko uburenganzira bwo kunganirwa mu mategeko budahungabanywa igihuregwa yabyifuje. Yavuze ko n'imyanzuro ibaregwa batayibonye bityo ko bakeneye kuyibona bakayiburaguraho. Urukiko rutazuyaje rwahise rusubika urubanza. Urwanzu ko kubera uburemere bw'ibyaha baregwa bakurikiranyweho bikwiye ko bahabwa andi mahirwe yo kwitegura bihagije bakabona kwiregura. Nyuma yo gushyira imikono ku nyandiko mvugo y'iburanisha ry'umunsi, inzego z'umutekano zahise zongera zizirikisha amapingo abaregwa bose uko ari batandatu maze zirabasohora zibinjiza mu modoka ibasubiza muri kasho. Mbere yo kurira imodoka ariko abavandimwe n'inshuti bagendaga basuhuzanya n'imbohe biboneka ko bakumburanye. Abafite abakunzi bakagira bati ntashe ndatika ari nako bagenda basomana n'abakunzi nzi babo bari mu mapingu nk'uyu musore.
Mbonye umuhaya akabizo kubera iki?
Ndamukunda. Birambabaje none se hari umuntu wakwifuza ko undi muntu afungwa?
Kurundi ruhande hari n'abariye karungu barakariye abaregwa bavuga ko baturanye nabo aho bikekwa ku icyaha cyabereye
ikintu nasaba leta y'u Rwanda kubahiriza amategeko bakazabakurikirana bakazabahana banduje igihugu babahana n'amategeko ubugome bwakomeza kwiyongera njye ikintu nasaba leta y'u Rwanda ku myaka yanjye mfite sindi mukuru ariko ibyo mbona birambabaza nuko baza bazana umuntu wakoze icyaha ahana aho ngaho yagikoreye natwe tukamutera amabuye agapfa kuko n'ubundi naba yakoze icyaha mana we njye birandenze
bwana Ismail Bari yabwitangazamakuru ko mu bakobwa batanu bafunzwe harimo bashikibe babiri yemeje ko uwo bikekwa ko yahohotewe yari inshuti yawe yakadasohoka ku buryo ngo yakundaga no kubasura karara mu rugo gusa akavuga ko kuri ubu iby'abakobwa bapfa bagabo biri kugenda bifata indi ntera
rwose byo nago wahakana yuko nta makosa bakoze urugomo birumvikana kandi bose n'abakobwa ubu akakanya icyo navuga bitewe n'ibyo nabonye hari kugerageza kubaho intambara twakwita intambara z'abaslay queen
abumva iby'iyi nkuru bagasanga ari icyo bita gahomamunwa bakanzura ko abagore cyangwa abakobwa batagombye gupfa abagabo
ikibazo ntago ari ugupfa abagabo ahubwo ikibazo n'ubugome abantu bafite mu mitima yabo
biteganijwe ko urubanza ruzasubukurwa rukaburanishirizwa mu ruhame mu gitondo cyo kuwa mbere w'icyumweru gitaha bizaba ari ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu aho bagira ubusaze bw'i Amerika i Kigali
urakoze Eric kuri iyo nkuru leta y'igihugu cya Tanzania ibandanye umugambi wo guhungura impunzi ziyandikishije gutaha ku gushaka kwazo hamwe na zimwe ubuhungiro zitwagwa ku nguvu mugenzi wacu James Joven ari mu gihugu cya Tanzania niwe dukurikiranye hafi inkuru mu ikambi ya Nduta kuri uyu wa kane
atahutse abarenga gato 200 biyandikishije ku bushake bwabo nyuma yaho uwo mugambi wari wahagaze kuva mu mpera z'umwaka uheze abatashye bajyanye mu ntara za Ruyigi Makamba hamwe na Rumonge mu gihugu cy'amavuko Burundi muri uyu mwaka w'2020 amaze gutaha abarenga gato 1200 bitigiri bitangwa na SR ku ruhande rw'abatahukanwa ku nguvu kubera kutagira ibibaranga uwo mugambi nawo nyene urimo kubandanya kuri uyu wa kane atahutse 50 mu bitigiri dukubira mu biro by'urujya n'uruza komine Kibondo mu gihe abatahuka ku bushake bwabo bajyanwa na HCR ifatanije n'ishyirahamwe ry'abimukira International Organization for Migration abajyanwa ku nguvu kubera kutagira uburenganzira bwo kuba mu nkambi bo bajyanwa n'abarongozi mu biro by'urujya n'uruza muri komine Kibondo mu kubajyana akoreshwa umuduga Land Cruiser Hardtop ikwiye kujyamwo abantu 12 ariko batsindagiramwo abantu barenga 30 urindwi bagenda inshuro zibiri kibure zitatu atanze kuraba iyo baje bava abahungurwa bose bashikirizwa ku gipolisi muri komine Gisuru ariyo komine heranye ni komine Kibondo icumbikiyemo impunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta umuyobozi w'ibiro by'urujya n'uruza muri komine Kibondo bwana Paul Gaspar yabariye igihe Amerika yuko abo bantu batari impunzi ubwo arabimukira batakurikije amategeko mu guhunga
ya hao si wakimbizi ni wahamiaji haramu waliojiingiza kwenye kambi ya Nduta
aba bantu si impunzi muzindi ariko nabimukira binjiye mu nkambi badakurikije amategeko tumaze kubona yuko muriho hoba harimo abagizi ba nabi twaciye dutanga raporo ku badukuriye mwarabonye yuko twatanze ukwezi kumwe abo bantu basubire iyo baje bava kandi uko kwezi kwaraheze ubwo rero dutegereje abadukuriye icyo bazotubarira
deadline tunataka na tunasubiri yeye atoe agizo sisi tufanye nini akiamua sasa tuanze kuingia na kuwachomoa tutafanya
bamwe mu batwasanze barimo guhungurwa mu biro by'urujya n'uruza komine Kibondo mu kiganiro n'iki cy'Amerika bavuze yuko harabahungutse bongera barahunga kubera icyo bahunze basanze kitarakemuka basohoye mu nkambi abarongozi baciye babima ubuhungiro
tumaze gushikayo mu nkambi twaciye dusanga abo bahaye amakadi bahageze igihe babafungira bati gitusura kubaha amakadi kuko tubonye mwaje muri beshi twegure cha tugumuko tuguma turara munsi ibiti tukarara ku mabaraza y'abandi bafite amazu mu nkambi ariko kubera haba hari abagenzi twahasanze basigaye icyo kurya baraza baraduha ibyo tujya mugabo kuryama ntibaduhe kubera n'abatware baho bavuga ati umuntu azoraza umuntu yagarutse azoca atahana nawe n'ikadi yiwe nta kamarizo bigifite
harimo n'abandi basigaye batinye twe twaciye tugenda reka tugisigure tugende neza ngorane abandi yewe bose baraciye hari abari yo baracutsuye kuko nya bakora himiritsa kugira abavyeyo mu bantu benshi baraciye
batinya kubera
umva bacha bacinya ngo aho bagenda bakaza batera ibihuha ngo bashaka babica
umugabo wanje yeye arahunze ansiga muhira amaze guhunguka ashitse muhira abantu batangura kumutera ubwoba nashara subira mu nkambi ndabonye gutyo natishye ndamusanga no mu nkambi turabaho nabi nyene tutatwagenda gukorera nyene turonda ibyo turya none tubonye baduteye akamo ati nukutagira amafomo tushiye tupo gati tutahe
mugihe impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta zirimo gutahukanwa ku bushake bwazo abo igihumbi badafite uburenganzira bwo kuba mu nkambi bo bahawe kiringo cy'ukwezi kumwe gutaha ku bushake bwabo nyuma yaho bazojyanwa ku ngufu uko kwezi kwarangiye tariki 28 z'ukwezi guheze kwa kabiri abamaze gutaha barenga gato 300 ariko gushika n'ubu umunsi nyezina wo guhungura abasigaye bose nturavugwa bwana Remigius Spesa Mbili ni murongozi mkuru w'ibiro by'uruja n'uruza mu ntara ya Kigoma.
Sasa waraia wa Burundi wengine wametoka walikotoka Burundi kuingia nchini Tanzania bila kupata taratibu. Wameingia wakajipenyeza njia za pori zafanya moja kwa moja mpaka kambini. Mahesabu
aba Burundi binjiye mu gihugu badakurikije amategeko binjiye bakiriye mu nzira zitazwi bacha bigira mu nkambi. Ibiharuro biboneka yuko ari abantu 2028 ntibakurikije amategeko ngo rero ni gusubira iyo bavuye kubera nta burenganzira bafite ntibizoshoboka kubaha imfashanyo kubera atawubazi tuzobatahukana byanse bikunze
abahamiyaji naanza kufanya zoezi la kuwarudisha kule walikotoka
mu bitigiri bishasha byatanzwe na FR itariki 31 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'2020 impunzi z'abarundi zisigaye mu gihugu cya Tanzania ni 168,015 mu nkambi ya Nduta hasigayemwo 25,000 126 Nyarugusu hasigayemwo 60,000 263 na Mutenderi hasigayemwo 32,000 656 kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Mugiye imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko iyo ifite ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mutwumvira kuri metero 19 na metero 22.
Radio ya Amerika i Washington DC. Hasigaye amezi ashika abiri gusa ngo amatora atunganye mu Burundi abanyepolitiki barenga 10 baramaze gutangaza ko bazohiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Mbega ku rubuga zifashe gute mu kiganiro carenganye mukanyizi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye n'umukuru w'ishyirahamwe Onelop atishinze gukurikirana amatora imbere yayo mu gihe cyayo hamwe n'inyuma yayo Gilbert Beko Njangwa atangura avuga ukuntu abona ivyerekeye itegurwa ry'amatora biriko biragenda.
Mu Burundi ibintu bifashe neza cyane cyane turaba ingene amatora ariko arategurwa no mu Buriseri tukaraba n'ibimenyetso y'u Burundi yategekanije inzanga kugira ngo amatora azogende neza cyane cyane mu nteguro yayo ubunye tukabona yuko n'imigambwe y'ikirahiranwa umwe umwe wose wishyira wizana nta ngorane ihari hagati y'imigambwe hagati y'abigenga umwenegihugu amahoro n'umutekano y'itsimbatani bumeze neza mu Burundi. Amatora ariko arategurwa neza ikirangaminsi kiriko kirakurikizwa nk'uko Serena yabishikirije ubundi murabona aho bageze no kwitoza abagiye kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu abagiye kwitoza mu kibanza cy'abashingamateka mu bibanza by'abahanuzi b'amakomini zose bari kubaratanga intonde urumva yuko nta ngorane mu Burundi zihari
muri baza kwicuka kiriho mu kigihe kizotuma amatora aba mu mwidegemvyo no mwituza.
Ego abantu barafatanye mu nda turabye n'ingene demokarasi bariko barabitahura turabona yuko abantu bemera ko ntibiziganwa bariko baremera ihiganwa abantu kandi urabona ko umwe wese yiyemera mvuga tugendogira dotsinda ukabona ko ajya kwiyandikisha mbere yishimye anezerewe cyane, ubona yuko atabwoba, kandi turabona yuko mbere unye n'abigisha mu migambwe makoraniro nta n'umwe ariko araturatuza cyangwa ngo aburagize ikorera kugwa mu mutekano ntange
mwishyiramwe ryanyu onelope imyaneka n'ugutotezwa kw'abanywanyi mugambwiye utavuga rumwe na leta nka CNR mu bivuga kwiki
benshi barakunda kwitirana ibintu turazi twebwe nka gihe ubwa mbere ni mu gace k'akazi na muntu twese ndabikurikirana kandi n'ababa bari mu busho butandukanye haba mu mapizo hose imbingirayo ni ukuvuga yuko usanga ari abantu bakora ibyaha ku gace kabo hanyuma bagace bashaka kwisadikiza umugambi baba barimo. Nta tegeko na rimwe ririko rirava muri leta cyangwa ririko rirava ku bafite ibibanza muri leta bo babi bashaka kwikika ku bushobozi baba bashyize mu ntwaro kugira ngo batoteze umuntu bamuhoye ibyiyumviro byiwe cyangwa bamuhoye umugambi arimo. Ibyo niyo nzira y'uko n'ingwano za politiki barimo abashobora kuvuga bati uyu bamuhoye yuko ari umusenere cyangwa bamuhoye ko ari umukorona. Ibyo byose niyo nzira y'uko uko tubibona n'uko abantu bahaniza ibyaha byabo bakoze batari kubahanirwa yuko bari mu mugambi kanaka.
Mu Burundi hari imigambwe irenga 40 ariko gushika ubu abategetsi bamaze kwiyandikisha boba baba nka 10 cyangwa batarashika 10 abamaze gushikiriza inzandiko zisabwa kugira ngo babe abakandida. Murashaka kuba muzi icyatumye abandi barongoye imigambwe cyangwa indi migambwe itagira uruhara mu matora?
Ahubwo twebwe tubona yuko nk'abahinga turabona yuko naba ari benshi kuko turanze ku kibuga burya turabona imigambwe ishobora kugira icyo twe twokwitoza. Abatagiye kwitoza si ukuvuga yuko hari icyo batinya, ahubwo muri politiki hariho ibintu bitari bike bisabwa kugira ngo wemere kwitoza. Hariho n'uburyo bw'amafaranga, hariho n'uburyo bw'ingene umugambi uba witunganije ku kibuga mu gihugu cyose. Utwara umugambi akabona yuko adashobora kwitoza, nawe iyo bari uyigenga kugira ngo yemere kujya mu ijiganwa nuko ababona yuko ashobora kuhakura ikintu. Aho rero nta ngorane zihari, itoza ubushaka cyane cyane yuko igenzura shingiro ry'u Burundi riremeza yuko umurundi wese afite uburenganzira bwo kwitoza no gutora. Ibyo rero niyumvira yuko nta n'umwe yaba yabiretse kubera yuko hariho ikibimubuza kindi atari kubona ko umugambi wiwe cyangwa we nyine adashobora kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Hariho rero abatagiye kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu cyo biragiye bagiye kwitoza nko mu bashingamateka cyangwa bakitoza mu bahanu b'amakomine. Nuko bibyo bigenda ndibaza kuko bose ntibashobora kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu.
Mwatubwiye ko icuka ari cyiza kwa matora zo hamwe ituze, ariko hariho abanyapolitike cyane cyane abari hanze bandikiye abategetsi bo mu karere bagabisha ko mu Burundi ayo matora ashobora kutazogenda neza kandi ariko ategurwa mu gihe ivyerekeye agateka kazi ya muntu n'umutekano bitifashe neza. Abo banyapolitike mubabwira iki cyangwa ivyo bavuze mu bivuga kwiki?
Mu gace k'akazi na muntu hoho urabona dusanzwe turi abakomiseri baho, turabona yuko ku kibuga amahoro arahari, agateka k'akazi na muntu karubahirijwe. Uno munsi ari uno munsi nari bubanza twavuyeyo hariho abatungura batari bake kubera yuko tuba turi ko turakurikirana ibyo bibazo. Abantu bari hanze nabo boba bafite ibindi boba basaba by'ukuri bobisaba neza, ariko kuvuga ngo ku kibuga ahantu taba uri ko ngo uravuga ngo ahantu umutekano ngo wapfuye umutekano umeze nabi, ibyo niyumvira yuko ari abanyapolitiki bari hanze baba ukundi kuntu babona ibintu nuko boba bashaka gutaha. Mugabo ko abari hanze bose bakeneye gutaha ariko barataha, hariho n'abamaze gutaha b'abanyapolitiki kandi bobo nta n'umwe aramererwa nabi ngo aratashe. Twe turabakurikirana nabo nyine turabona yuko atangorane bafite na leta, abatashe bose barishira bakizana kandi bashike mu bintu byabo. Hari ibintu byabo nabikenya bigeze basanga babatwaye, ahubwo abo bavuga gucyo b'abanyapolitiki baba bari hanze ngira ngo nibo bari bamwe baba bariko umutahe hanyuma rero urumva abanyapolitiki n'abanyapolitiki n'inshuti baba bashyize ibyo bariko barapfa cyane cyane mbere turazi ku kibuga bidatomoye
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radiyo nk'ijwi y'Amerika ni ikiganiro muri isanga twatumiye Mushiranga Gilbert Beko Njangwa arongoye ishyirahamwe On Europe turi kumwe n'umunywanyi Harerimana mwiriwe neza Harerimana muri hehe
mu gisagara
cya Bujumbura murafite ikibazo mwafite icyumviro
kubera mwashoboye no kunyumvisha amajwi y'uwo mutumire kandi mbanje no kumuha mwiriwe nagomba ndamubaze aravuga ko ku byerekeye amatora nibyo turabona ino yuko imyiteguro ikomeye cyane rwose hariho n'imigambwe ibonekana ku rubuga nka FNL mu mitumba hose ariko nanjye ngomba ndamubaze akabazo agiye kuvuga yuko ata bantu b'imigambwe bahohoterwa bunyine akarorero gatonya mu kuri isanganiro twumvise bavuga muri iyi nzu nyene umushingamateka yari muri progresse ya Ruyigi yategerwa agakubitwa kandi umushingamateka ukagenda agendana n'abapolisi icyo iyo gihakana ko politike ku rubuga ariko rimeze neza mu Burundi gihera ate ko bitangazwa n'amaradiyo nacyo no abashingamateka bo muri FNL bakongera bakavuga ko muri birare yuko habamo gufata abapfungwa kubaho yamye kuyitwa ibyanditse bavuga yuko yari yaje muri birare bakaca baza kurondera abasenere aho bari bakabasaba kubafunga none ibyo bivuga ngo nabiyitira ubutegetsi ngo bagira ngo cyane abagizi ba nabi kandi bakamugaragara ahubwo gusa icyiza dushima ni uko tubona ubita amatora y'umwaka yitabwe n'abantu batandukanye kandi benshi umuntu gusa aragishima
yego
kandi turabona yuko amatora azoba akazoba nk'ayandi yaheze yose birabonekana ko azoba kwitabwa n'abantu bazagutora uwo bashyaka
nagomba
ndamubibarize gatoya
ego
mirikandamubibarize gatoya
ego
yewe tuvuge muri ibi bintu by'imbuzeye yaba abantu bapfunzwe b'abanywanyi ba FNL twavuga yuko mu busho ajyaye iba yarabikurikiranye arabona yuko batahawe ibya politike yuko araka yuko baba bari mu yandi makosa mu busuma mu biti bitandukanye iba yarabikurikiranye arabona ko atari
reka tumwe ijambo Gilbert Beko Njangwa duhiriwe duhishije kuko muri no mu murwi w'igihugu ujejwe agatakaza muntu inyishu ku bibazo byajijwe na Harerimana
mu by'ukuri ubu muri aka kanya siriko mvuga iby'umugwi w'agateka kazina muntu se ndihashi ndimo ubu muri aka kanya turiko tuganira ikindi umuvugizi w'uwo mugwi kandi ibyo birabujijwe yuko dushobora kuvuga uko umugwi ubona ibintu ku kibuga ubundi ko ndabashikiriza ingene amatora atunganije ingene tubibona yuko bariko barategura amatora neza abariko baratanga intonde zabo zo kwitoza ingene ziriko ziratangwa atangorane ziri hagati y'imigambwe iri hagati y'abigenga n'abagize intwaro abagize umutekano
ariko n'umushyira hamwe On Europe murakurikirana iz'amatora imbere
ariko rero tugomba kubabwira yuko aravuze ibintu by'abasenyeri yuko ngo muri Bujumbura hari hanyu ibyo ni ibibazo ubutungane bukurikirana ibyo ni ibibazo y'abantu bariko baragwana none nk'abantu baba bafite ibigwanisho bakaba bariko bakera ahantu abajeje umutekano boreka kubagwanya gute kubirukana no kubakuramo muri ibyo bintu baba barimo ibyo onye n'ibintu by'ibishadikizo kandi bituma tudashobora no kubyemera nka twebwe muri On Europe Burundi nuko uhutwara umugambwe FNL nta na rimwe aravuga yuko ariwe aseruka iyo migwi iyo biri kiratera cyangwa iri kiragwana ibyo bintu rero niyumvira yuko umugambwe wose uri umugambwe imwe ngaha mu Burundi nuko mbona bariko bazana ibintu byari twararenganye mu myaka yahera niho wasanga umugambwe uri muri utavuga rumwe na leta ucufata umugambi ukuvuga ibintu byose bibi bikiri kirakora mugabo by'ukuri ubu unye twari tugeze ahantu umugambi wose bategereza kwigenza neza kugira ngo bajye mu matora batekanye kandi abe n'igihugu batore atamusugumana uhari. Nico gituma rero niyumvira yuko abo o ibyo ariko aravuga umuntu afatwa kwemera cyangwa ari uwundi wo mu wundi mugambi. Nibyo ni uko bimeze. Nawe kwemere n'umugambi mu yindi migambi. Nico gituma uzokwitoza nje n'indi migambi.
Mugire ibihe byiza, amakuru n'ibiganiro hano bigarukiye.